Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteza amatwi, ni Edirwe mubasuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri Isanga. Ariko mbere yuko tujya mu kiganiro nyirizina, reka mugenzi wanjye Orian itanga ishaka abanza bagezeho amakuru avugwa mu gihugu cy'u Burundi muri aka kanya. Orian,
urakoze cyane Edirwe, ndabaramukijiramo mwese muduteza amatwi kuri uno munsi wa mbere. Inkuru dufite ni uko umumenyesha makuru w'ikinyamakuru iwacu na Enfant Grand Lac Jean Bigirimana hatawuze irengero ryiwe kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Umuryango we uvuga ko ufise amakenga ku bw'umutekano wiwe. Ku murongo wa telefone turi kumwe na mugenzi wacu Eloge buri Kaneza ari Bujumbura mu Burundi. Eloge, umuryango wa Jean Bigirimana uvuga iki ku muntu wabo bamaze iminsi batazi yari?
Egome Oriane, umuryango umenyesha yuko Jean Bigirimana mu bisanzwe ngo bamenye yuko yahagaritswe nk'igihe cy'isaha 11 n'igice z'umugoroba, mu gihe yari yavuye muhiriwe nk'igihe cy'isaha 7 zirenga iminota mike mu buraruko bwa Bujumbura muri zone ya Kamenge muri komine ya Ntahangwa. Umupfasoni wiwe amenyesha ko amakuru yaronse ari uko yafatiwe muri zone ya Bugarama muri komine n'intara ya Muramvya, akaba kuva icyo gihe ataramenya aho muneza wiwe afungiwe n'icyatumye afatwa nabo bamufashe. Hanyuma gushika ubu amukoresha bavuga yuko bagerageje guca mu nzego zibijejwe, hanyuma bakararonka nabo nyine amakuru atomoye yahaho yo afungiwe. Abamukoresha babagira bati nubwo bafite ikintu yikekwa ko byari bikwiye yuko aheza agahagarikwa akarazwa n'ubutungane ku byo yo bategereje kubazwa. Mu gipolisi ho bavuga ko gushika ubu ata makuru bararonka y'umuntu yabwira ati yaba mu muryango cyangwa amukoresha yuko Jean Bigirimana yazimiye.
None abamuhaye umupfasoni wiwe amakuru yuko yafashwe muri zone ya Bugarama ni bande? Aha, nabajejwe umutekano.
Umupfasoni wiwe ntatubwira bari bo, ariko se abajejwe umutekano avuga ko yakuwe n'abantu.
Udutohereza iyo nkuru mu buryo burambuye Eloge buri Kaneza, uzobukoze mu kanya kari imbere. Urakoze cyane Edigwe.
Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi, ni Edirwema ubasuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema, mbibutse ko radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ku rubuga rwa internet twumvikana kuri www.radioyacu.voa.com. mwifuza kutugezaho ibitekerezo, urubuga rwa Facebook ni VOA Radio Yacu. Abana b'abanyeshuri batandatu bari bamaze igihe bafungiwe mu ntara ya Rumonge mu Burundi baregwa gusibanganya amafoto y'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza bararekuwe kuri uyu wa gatanu. Iryo rekurwa ryabaye nyuma yaho inama nshingamateka isabiye ko abana bose bafunzwe muri iyo dosiye bababarirwa. Urunani rw'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'umwana mu Burundi FENADEB rurashima icyo cyemezo rugasaba ko n'abandi bana bagifunzwe barekurwa. Mu kiganiro muri Sanga cyanone turi kumwe na Jacques Nshimirimana akaba ayobora Urunani FENADEB. Ikaze mu kiganiro muri Sanga bwana Nshimirimana.
Ndabaye kakeye.
Mbere yuko tujya mu kiganiro nyirizina cyangwa se gusobanura ibijyanye n'abo bana bafunzwe bazira gusibanganya amafoto y'umukuru w'igihugu, igihugu cy'u Burundi muri uyu mwaka ushize cyahuye n'ibibazo bitandukanye, ibyo ari byo byose ibyo bibazo ntago byasize abana. Ese uburenganzira bw'umwana mu Burundi muri rusange muri iki gihe bwifashe bute bwana Nshimirimana?
Murakoze cyane. Nk'uko mutanguye kubivuga, ibibazo igihugu cy'u Burundi gihitiyemo kuva mu mwaka uheze mu kwezi kwa kane, aho hatangura kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu, ni ibibazo bitasize inyuma agateka k'abana. Kuko nk'uko duheruka kubishikiriza igihe twahimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe agateka k'umwana w'umunyafurika, abana mu Burundi benshi barahunze baratandukana n'imiryango yabo, abatari bake baheba amashuri, abandi barava mu mihana yabo baja hanze y'igihugu, abandi baricwa, abandi barakomereka. Ibibazo byabaye byinshi ku bana. Hanyuma gushika ubu turaharura abana bashika 34 bamaze kwicwa kuva mu kwezi kwa kane mu mwaka uheze kugera uno munsi, kandi abo bose ni abana baba bishwe barashwe, abandi batewe amagrenade kubera izinjyane igihugu cy'u Burundi kiba kirimo kuva mu kwezi kwa kane mu mwaka uheze.
Uyo ni umubare munini. Uwo ni umubare munini. Abana 34 kuba barishwe ni ibintu bibabaje cyane.
Yego. Hanyuma si ibyo gusa, abana benshi barataye amashuri. Duheruka gushyira ahabona ibitigiri by'abana bahevye ishuri mu bice bibiri, igice cya mbere n'igice cya kabiri mu mwaka w'ishuri 2015 gushyira 2016, aho twerekanye yuko abana bataye ishuri ari abana bagera ku 115,193 mu bice bibiri by'umwaka gusa. Byumvikana ko hari benshi boba bataye ishuri mu gihe intoreka zatangura mu mwaka uheze mu gice cya nyuma, na benshi kumbure boba barahevye ishuri muri iki gice cya nyuma cy'uyu mwaka w'ishuri iki giheze mu kwezi kwa kwindwi, kuko ibitegeri by'abahevye bitaraja ahabona. Rero byumvikana yuko ivyo bitegeri twashikirize bishobora no kwikuba na kabiri, dushize ko ivyo bice bibiri tutafatiye ko nuvuga igice cya nyuma cyahuriranye n'igihe hatangura ukwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu, hamwe n'iki gice cya nyuma cy'uyu mwaka giheze mu kwezi kw'indwi.
Hanyuma se hari icyo mubona gihinduka mu bijyanye no kurengera umwana muri ibi bihe mu gihugu cy'u Burundi?
Bo ibihinduka by'ukuri hariho bimwe bimwe twabonye bihinduka, kandi bigahinduka neza, hakaba n'ibindi twabonye bihinduka nabi. Kuko murabizi yuko igihugu cy'u Burundi cyo kimwe n'ibindi bihugu byo ku isi bitari bike byarashize umukono ku masezerano y'ugu uharanira agateka k'abana, izo twita la Convention Internationale Relative aux Droits de l'Enfant. Hanyuma muri uwo mukono igihugu cy'u Burundi cyo cyaranateye n'iyindi ntambwe kiremeza amasezerano nyunganizi y'ayo masezerano y'ugukingira abana mu bihe by'intoreka, mu bihe by'intambara. Icyo rero twabonye kiyongereye ko kiza muri izi ntoreka duhitiyemo, by'ukuri zarabonetse yuko impande zose zariko zirajyana, naho mu ntango batashize ingufu nyinshi cyane mu gukingira abana. Kuko hari benshi bakoreshejwe mu mamanifestation, hari abana barashwe, hari abana batewe amalacrimogene n'ibindi, ariko byarabonetse yuko abana batakoreshejwe cyane n'abajejwe umutekano muri bimwe kera twita abadoriya, bamwe bukurungika gusuma urusaku. Hanyuma byarabonetse kandi yuko n'abahigana nabo bajejwe umutekano batigeze ba bazaniranya n'abana bimwe by'ikivunga byo mu Gifaransa bita kurondera l'intensité de violence kenshi bakaca bari abantu harundaniye abana benshi bakabikira rimwe ivyo muri zinturereka mu Burundi twarabonye uko bitabaye kandi twari dufise ubwoba ko ishobora kuba kuko igihe cyose igihugu cy'u Burundi cyagiye mu njyane za politike abana nibo babaye ba mbere bamabariha byinshi gusumba n'abatanguye izo njyane aha nibukije nko mu njyane zatanguye mu 1993 zikagera mu 2000 gushikatse nyuma amasezerano y'Arusha abana barenga 1014 bakoreshejwe mu by'intambara 1008 bari ku ruhande rw'abagwanya leta y'ico gihe 1006 bari ku ruhande kwa leta no kuvuga na leta nayo yari mu bakoresheje abana bamwe twita abadoriya bamwe twita bakadogo ivyo rero muri uyu mwaka ntivyabonetse cyane naho hari abana bari bamaze guhamagagwa mu miharirwana twashoboye kumenya ibitigiri bigera kuri 52 nibo bafashwe hanyuma kandi nabo nyene umukuru w'igihugu arabagiriye ikigongwe basubira mu mihana yabo nivyo twashoboye kubona byahindutse kumbure tuvuga tuti ni ntambwe abajyana mu gihugu cy'u Burundi bateye mu gushira kumbure abana mu bantu bakwiye gukingirwa
mbere yuko duha abakunzi bacu ijambo kuwa gatanu abana b'abanyeshuri batandatu bari bamaze igihe bafungiwe mu ntara ya Rumonge mu Burundi baregwa gusibanganya amafoto y'umukuru w'igihugu bararekuwe ese nkamwe mu runani rwanyu icyo cyemezo cyo kurekura abo bana mwacyakiriye gute bwana nshimirimo
kurekura aba bana batandatu bo mu Rumonge ni ikintu twakiriye neza cyane twakiriye neza kubera ko nkuko mubize tumaze igihe kitari gito dusaba ubutungane bw'u Burundi gurekura aba bana hanyuma amatohoza akabandanya mugabo abana bidegenzwa abana bari mu mihana yabo na nyarigicaha baba barakoze cyangwa icyaha baba bagirizwa ko bakoze ari icyaha gishobora guhanwa n'amategeko y'ishure bimwe mu Gifaransa twita le règlement scolaire hanyuma kuba bararekuwe abana bo mu Rumonge by'ukuri nagashamba ubutungane bwiyambitse kuko bari abana ubwa mbere bwobwo bari muri kategori y'abana batarakwiza batararenza imyaka 18 nuvuga bari hagati y'imyaka 15 na 18 abana nkabo nabo mu mategeko Burundi bwasinye ko yabampuza makungu canke mu mategeko yo mu gihugu iwacu abana nkabo na abana bafungwa igihe biboneka yuko atayindi nzira nimwe ishoboka yukubahanura canke yukubasubiza ku murongo byumvikana yuko abashotse babafunga ntibari bagerageje ngo babone yuko atayindi nzira nimwe ishoboka yo kubahanura boshobora gukoresha
abaharanira uburenganzira bw'umwana bakunze kuvuga ngo umwana ntafungwa aragororwa
yego cyane na cyane cyane yari umunyeshuri ntaba ari umwana kumbure asanzwe kuko murabizi umunyeshuri yarungitswe ku ishure yagiye kwiga abarungitswe kugororwa abarungitswe kwigishwa ishure nico mu Gifaransa twita milieu de socialisation umwana aja kwiga kubana n'abandi aja kwiga iby'ubwenge akaja kwiga kubaha abantu no kuvuga yakoreye ikosa ku ishure umwana arahanurwa hanyuma agahanwa ari uko yabanje guhanurwa ntiyumve
urakoze bwana Nshimirimana reka dufate n'abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi nabo bifuza kugira icyo bavuga kuri iki cyemezo cyo kurekura abana batandatu bari barafunzwe bazira gusibanganya amafoto y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza kuri telefone turi kumwe na Jerome wiriwe neza Jerome
yego mwiriwe neza
ikibazo cyawe
hanyuma ego nabanje kuramutsa abarundi bose bariko batwumviriza n'abanyamahanga batwumva mu rurimi rwacu
ikibazo cyawe
bo ikibazo cyanje ego imeze nk'intererano twese twarashimye iyo ngingo yo kurekura abo bana batandatu bari bapfunze ariko nagira ngaruke gato kuri abo bavuga ngo bari babarenganije mu kubafunga mu kubera batari bwo bakwize imyaka burya baca umugani mu Kirundi ngo igiti kigororwa kikiri gito bemubona abo bana bakuze bakora ayo makosa nk'ayo yose bagire uzara bahanura mwumva bumvamo iki hari ico bokora bubaha burya urwego rw'umukuru w'igihugu n'urwego rukomeye cyane
Urakoze Jerome ikibazo cyawe kirumvikanye dufite abandi bantu benshi kuri telefone reka dufate na Thomas Thomas mwiriwe neza Mwiriwe Thomas
Allo
Thomas uri hehe
Allo
Turakumva
Allo Ego je anini na mugani ndashima kubona abajya abana bararekuwe halo
turakumva baza ikibazo cyawe
ndabishima ariko yo ngasaba ngasaba ko leta yogerageza iminsi yose iyo hari umuntu yagirijwe ikosa ko banza kuba amatohoza umuntu agahanwa ari uko icyaha cyamwagiriye kandi nkanegura kubona abajya abana barapfunze mu gihe batazi neza ko ibyo bitabo biba byakiranganije abo bana koko Yego nawe kwa nka yuko ari kosa nikosa gutiranganya ifoto yaba y'umukuru cy'ubucanga iyo ari wowe mugabo kiziga ko umwana yo cafatwa hari nabagiye bafatwa ari uko bagiye kuvuga yuko igitabo cyabo bahuye kisiranganije ugacura barapfunze kandi atari bo babigize wewe no vuga ndi leta nini ni ikebuke ko ari wowe sakozi yagize cyaha ahantu ari uko urubanza rwa mwegamiye ko hageze ukahanwa atagucunga umuntu ngo ahanwe atarabona yuko icyaha ari icy'ukuri cya Muhammad
urakoze Thomas reka dufate na Simon Simon mwiriwe
mwiriwe mwiriwe neza
ikibazo cyawe
ndabumva mwiriwe
yego ikibazo cyawe
ndabumva neza ndabumva
Simone ndibaza ko tutarimo kumvikana neza bwana Nshimirimana hari ibi bibazo bya Jerome na Thomas Jerome uvuga ati igiti kikuye kugororwa kikiri gito akemeranya n'abafunza abo bana hanyuma Thomas nawe akagaruka kubijyanye n'amatohoza ndibaza ko iyo ngingo ya Thomas nejo wigeze kuyikomoza ahubwo wavuganaga n'umunyamakuru wacu aho wavuze ko nta cyemeza ko abo bana bafunze aribo bakoze amakosa baregwa
murakoze cyane iki cyiyumviro cya Jerome ni cyiyumviro duhuriza ko kuko nk'uko twamye tubivuga urwego rw'umukuru w'igihugu urwego rw'ugukinisha umukuru w'igihugu bari se barundi no kuvuga abana bakinisha igifoto y'umukuru w'igihugu naho batoba bafutangana igifoto y'umukuru w'igihugu ibi ndabisubiramo cyane kuko niho hahagaze kumbure de polemique za politique ku bantu abacanke bari bafite andi mayemere yabo umwana ufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu n'ubu ndabisubiyemo ico ni icaha naho itoba ari ifoto y'umukuru w'igihugu kwandika mu gitabo cy'ishure umwana bazi yuko abande jo canke yejo bazogikoresha bakacigiramwo kikaba ari n'igitabo taguze caguzwe na mukumahera ya leta n'ibyo nikosa naho itoba ifoto canke n'ikibi gitabo c'ishuri gusanga ifoto y'umuvyeyi munza himanitse ngo nuko yakwimye Minerva canke yakuraje ubusa ugacufata iyo foto ukayitabagura n'ibyo nikosa ku mwana kuko umwana abafite uburenganzira ariko arafite n'ivyo abwirizwa muri ivyo abwirizwa harimo kubaha ababyeyi harimo kubaha abarongoza ariho kubaha abigisha hariho kubahana hagati yabo bangana yabaruta n'abamuruta ibyo rero ntitwava tubirandira ko cyane ngo bitere ikibazo kinini gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu gufutanganya igitabo cy'ishure ni kosa ariko ikintu tutahurije ko nababahagaritse ni kizanye no kumenya ngo mbega babahagaritswe nibo babikoze nico cyonyine twahagaze ko kuko murabona nk'ubu hamaze guhunga abana barenga 115 mbega ni igiki cemeza yuko abo bahunze atari bo baba basize bayafutangana ibyo bacavuga ati reka abo bazofata abari bo bazoca babyitwa ko babifutanganye ko ata mwana n'umwe bigeze bafata ariko arafutanganya ico gitabo ngo bavuge bati naka yamubonye ari imbere yagitabuye canke yagifutanganije ibyo twita flagrance mu gifaransa nta na rimwe lo ministere publique yigeze yagiriza umwana numwe ati wewe
naka era kubonye uri kurafutanganya iki gitabo nta mwana yigeze ahagarara imbere y'abandi ngo avuge ngo tugire dufutanganya ibi bitabo mwese muce mwigana ibindi ko ndagira rero ko atari mu fragrance hakaba tavyabona byari bihari twavuga tuti nyabuna matohoza nabandanye kandi n'ubu nivyo tuvuga naha abana bose borekugwa bakaja mu mihana yaba matohoza nabandanye kugira ngo tumenye abantu batumye iki cyaha gikogwa cyo gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu twaho tuza twaramaze no kubwira ubutungane tuti nyabuna ntimuronderere mu bana nimuronderere mubo igitabo kigenga iz'imanza z'ivyaha mu Burundi mu ngingo ya 20 cita résoteur intellectuel bamwe bahuvya bamwe babitegura hama bakabikoresha abandi nibaronderere muri abo umugabo abana bafashwe nta na kimwe cerekana yuko ari bo bafutanganije iyi foto nico twamye tuvuga hanyuma ho Jerome turabihurize ko gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu biba byerekana yuko n'uwabigize ni wabo ntacabazovamwo no muri kazoza ntacabazo fasha igihugu ni byiza yuko akosogwa mugabo gukosogwa nako simugasho kuko ingingo y'ijana na cumi y'igitabo kigenga ingene imanza z'ivyaha ziburanishwa mu Burundi irategekanya neza ingene umuntu w'umwana afungwa ari uko babona yuko bagiye kumukingira cyangwa agafungwa ari uko babona yuko icyaha yakoze gishobora gutera umudugararo mu gihugu cyangwa ashobora kubyigisha abandi bakabikora ariko ivyo byose ntibyubahirijwe kandi gufunga umwana ni exception si cy'umuntu aherako icyo umuntu aherako ni ukubanza kumuhanura hanyuma akamuhana bibayabaye bingana n'imyaka yiwe mu nyuma iyo yananiranye bakamushikiriza inzego z'ubutungane hanyuma zikamuhana kuko babona yuko icyaha yakoze gishobora guteza umudugararo muri sosiyete yose ibyo rero nibyo bitubahirijwe abo bana bashotse babacakira baca baterera mu gasho ni ukuvuga na bimwe amategeko ategekanye yo kubanza kuraba imyaka abo bana bafite nta mwanya wo kubikora wabonetse bagiye kubiverifya abo bana bamaze gushika mu gasho ibyo byose rero bikerekana ko the procedure zaho nyanze ari naco gituma twebwe turiko turavugira abo bana tuvuga tuti naho ico cakozwe ari icaha nimudukundira aba bana babanze barekugwe hama matohoza abandanye na nyarijya tabo bariko barahungira bazogenda babonye aribo babikoze bakavuga ati nimuze rero tubahanure hanyuma mubisubiriye tuzobahana kuko nabana
urakoze bwana nshimira imana iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema kuri telefoni kandi dufite abandi bakunzi ba radio ijwi rya Amerika Benjamin uranyumva
ndakumva cyane
ikibazo cyawe mu magambo make cyane
ndakumva cyane ikibazo cyanjye ubwandire nashaka mbanze nshimire abantu biyumviriye bagasengera ikigongwe abo bana banafunze bari mu gasho ikigira kabiri nacyo nuvuga nti ibintu kurya byageze numva ko byihuse cyane ntibari gushoboka bashyira mu gasho kuko uri kuraraba barya abana bafatanye ibyo bitabo bifutanganije amafoto y'umukuru w'igihugu nta kintu neza cyemeza ko bari bo kuko ibyo bitabo ntibyari bisohotse ubwa mbere kuri bo hari haheze umwaka bisohotse nta kintu cyerekana neza ko bari abo umwaka wahera cyangwa wahetse cyangwa muwuno mwaka icyo ni ikintu cya mbere bihuse kubashyira mu gasho ho kubanza gusuzuma bakabitohoza bakaraba hanyuma ikindi na kimwe yumvise navuga njyewe mbona ko bajya abana naho biri uko iryo foto bakaba barifutanganije ndibaza ko itanyungu za politiki bari bazigamwo ndibaza ko babifutanganije nk'uko n'ibindi bintu bisanga bifutanganije izi nabyo ndibaza byari guhanwa bwisunze amategeko y'ishuri
urakoze Benjamin turagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo byawe tufite kandi Mugisha nawe kuri telefoni mwiriwe Mugisha
mwiriwe
ikibazo cyawe
ikibazo bwa mbere nagomba ntangure shime kuri abo bashinga amateka bafashije ngo bakore kuza kujya tukagwari kwafunze ariko nkasaba yuko nimba izo nguvu abashinga amateka b'u Burundi bari bazifise ikimari gukora ubwa mbere turavye ibintu twari duhitiyemo muri iki gihugu kujya gwarukana gwa hanini sigo ntibasiguriwe ababishinga amateka ntibaciye ngo basigure uko gwaruka nago rutegere izimvururu iyo zatanguye n'ingene zotera zigenda kubera nkanini bamwe bavuga ngo umukuru w'igihugu yitoje atisunze amategeko mu nyuma mugabagiye mu biganiro icyo kintu sico bazaze kugira ngo gwaruka nago n'ugware rwajanye abahururu rutegere ingorane zarezo hariho bamwe baguma babona ati umukuru w'igihugu ntigikoko nibiri kujya bahora babivuga nasaba yuko abo bashinga amateka nk'uko babikoze baza baricarira n'ibindi bibazo hanyuma bakaza muri urwo rwaruka bagasasibiriza bakabasigurira bakabona icyo bisunga n'icyo bokurikiza.
Urakoze Mugisha kuri ibyo bitekerezo byawe. Nawe dufite kandi Leo. Leo mwiriwe. Mwiriwe neza Leo.
Neza ngaho kuri Amerika.
Yego, ikibazo cyawe
uranyumva?
Turakumva. Abazi ikibazo
cyanjye ikibazo tubiri nashaka kubaza ku bintu byerekeye abo bana bari bapfunzwe bazira gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu
mu masegonda 30 gusa.
Ikibazo cyanjye nashaka kubaza ubwa mbere mbega abo bana kubona bari babapfunze, abapfunze barakurikije amategeko ko tuzi hari amategeko umuntu ategerezwa kubaza kujya mu myaka bari bakwishyura myaka nikugira ngo apfungwe. Hanyuma nagomba ngire ko shimira cyane cyane honorable agatogwasa komere disi wa parlema ku bintu yashikirije kuko n'ibintu biteye isoni kumva igihugu gifunga abana ariko tukavuga tuti none nyacyewe ndi umwana ndugwaruka umunyeshuri kubona baragifutanganije sibo bonyine hariho n'ibindi bafutanganya atari ry'amashusho urumva ni kubonona kubona barabakubise akari wapfunye wapfu twari kubapfunga ariko ikintu giteye isoni ukundi igihugu cy'Uburundi kigira ku mategeko bapfunga abana icyo kintu none nk'abo bantu bapfunze abo bana bubu hari ikintu bazohava bavuga nka leta ko erega nabo nyine barakosheje umwana ntiyari kucacoka apfungwa atakurikije amategeko atamyaka afete mu zina nshaka gushyikiriza byanyu n'ibyo.
Urakoze cyane
ku ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Leo. Bwana Nshimirimana ndibaza ko byinshi. Bwana Nshimirimana byinshi muri abakunzi bacu bagiye bagarukaho byinshi wagiye ubisobanura. Wenda hari ibi ngibi Leo avuga ngo biteye isoni kubona igihugu gifunga abana ariko se turabizi ko kuwa gatanu bafunguye abana batandatu ariko hari abandi batarafungurwa niko bimeze?
Niko bimeze, hariho 11 batarafungurwa, indwi bafungiwe mu ntara ya Muramvya hamwe na bane bafungiwe mu ntara ya Cankuzo. Abo bose uko ari 11 ntibararekurwa gushika uno muntu.
Hari icyo wavuga kuri ibi bya Leo avuga ngo biteye isoni kubona igihugu gifunga abana?
Ahubwo Leo yabajije n'ikibazo abaza ati mbega amategeko yaba yarakurikijwe mu gufunga abo bana. Ibi nibyo rero twamye tuvuga tuti hariho amategeko amwamwe atakurikijwe. Kumbure kubaza abana abo babononye ibitabo kubabaza gucyo gusa nta kibi na kimwe carimwo ariko gusohoka bafata abo bana bakabirukana bakaja muhiri wabo abo bana abandi bakaja mu gaso ugasanga hafashwe ibihano bitandukanye cyangwa ingingo zitandukanye ku bana babagirizwa ikosa rimwe. Icyo ni cyambere cyerekana ko amategeko atubahirijwe nka neza cyane cyane mu bijyanye n'amategeko agenga ingene imanza z'ibyaha ziburanishwa mu Burundi. Hanyuma kuri iki kibazo nyine cya Leo no muha nk'akarorero nk'ingingo y'110 y'igitabo kigenga ingene imanza z'ibyaha ziburanishwa mu Burundi. Irategekanya yuko gufunga umwana ari ikintu umucamanza akora abonye yuko izindi nzira zose zidashoboka. Izo zindi nzira zose zidashoboka rero ntiberekanye yuko bazirondeye ntibagerageje kuzikorera ko bihuse gufunga abana kumbure kubera ko gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu benshi bari bagifashe nk'ikibazo cya politiki ari nacyo gituma mubona bamwe bafata ingingo zo gufunga abana abandi bagafata ingingo zo kubirukana abandi bakabireka kuko intara zitigeze zibamwe iki kibazo cyo kuvuga yuko ibitabo bitafutanganijwe byarafutanganijwe bimwe bimwe ariko ababyeyi n'abarezi baje hamwe barabitorera umuti baravuga bati abana turiko turabarera ahubwo batweretse yuko haragahaze tugiye gusubira kubashyira ku murongo neza bamenye ibikogwa n'ibidakogwa bamenye ikizira ni kitazira hanyuma ingingo ya 229 nayo nyene nico kimwe mu gitabo kigenga ingene imanza z'ibyaha ziburanishwa mu Burundi izo zose n'ingingo zitubahirijwe cyane kuko ntanze nk'urugero nk'iyo ngingo ya 229 iravuga yuko n'igihe umwana yoba hari icyaha yagirizwa gituma ashobora kuba kufungwa canke kubararindirijwe ahantu umwana ntashobora kurindirira mu gasho k'abantu bakuze arungikwa mu kigo cagenewe kwakira abo bana ibyo ntivyabaye ibubanza abana bafungiwe muri prison y'abantu bakuze ibyo ntivyabaye ku bana bo mucankuzo ibyo ntivyabaye ku bana b'imoyinga kuko dufise ibigo bibiri gusa mu Burundi kigo co mu Rumonge n'ikigo co mu Ruyigi nukuvuga aba bana ntibigeze barungikwa bose muri ivyo bigo nkuko ingingo ya 229 y'igita y'ingene imanza z'ivyaha ziburanishwa mu Burundi ibitegekanye hanyuma ku kibazo ca Benjamin wewe yashimye avuga ko abasabiye ikigongo abana bagize neza nivyo ariko kandi kubasabira ikigongo twagumye tubivuga ntivyasigura yuko dushigikiye ivyakozwe oya twarasabye ikigongo ariko dusaba ikigongo dusaba tuti nyabuna ababijejwe baba profesere bigisha civisme abayobozi b'amashuri nibace bashiramwe ingufu mu mwaka uza abana batanguye ishuri babigishe bababwire hakiri kare ivyemewe n'ibitemewe babibasobanurire kuko bajya abana bamwe bari mu myaka imwe twita imyaka y'ubuyabaga muri adolescence hanyuma abantu bari muri adolescence haba harimwo abahinga barabizi bazi by'inyifato haba harimwo abo bita ngo rezere mafara umwana umwe ashobora gukonvenka ishure ryose rigakora ikintu kandi batazi ibyo bariko barakora yuko bibagira ingaruka mbi abana nk'abo rero barezi bakwiye kubegera cyane rwose kuko bari mu myaka igoye mu myaka y'umunani no mu myaka y'icenda niba bigishe niba babe hafi hanyuma bigisha civisme nibashiremo ingufu babigishe yuko kizira naho bazosanga ifoto y'umuntu imanitse ku ibarabara atari n'igitabo cy'ishuri kirazira kuko umwana afata ikarama agatobora amaso y'ifoto uwo ejo niyaba umusirikare akomeye afise abamucungera akaburana n'umuntu akabona baramutsinze ku rubanza azoca avuga ati ni mu murasi uwo muntu nico gituma ibyo ari ibintu dukwiye kugwanya hakiri kare aba bana bagakura bafite indero iri ku murongo kugira ngo dukingire societe yo mu myaka izoze
urakoze
n'ikintu dushigikira cyane
urakoze bwana nshimira imana kuri telefone kandi turi kumwe na Bernard mwiriwe neza
mwiriwe
ikibazo cyawe uri hehe
ndi mu Rwanda Kigali
ikibazo
akabazo narifite nashambira umanzi w'umusuhuriza umutumire
arakumva abaza ikibazo
ikibazo nari mfite nashanga ni cyane by'umwihariko nshimire akigorora abo bantu bagize mu gusabira imbabazi bajya abanyeshuri hama akabazo nako nagira mbaze none se bari gukora iki kugira aba bana bari muri bino bihugu bitandukanye bari kwiga ururimi rutaborohera neza nk'uko bahora biga mu gihugu cy'u Burundi bari gukora iki kugira ngo nabo ngo bagaruke mu Burundi bige nk'uko bahora biga biborohe murakoze cyane kuri kabazo na resi
urakoze turi kumwe kandi na Beni mwiriwe
mwiriwe turabumva neza
ikibazo cyawe
ikibazo cyanje nagira amanze shimire umutumire bakoze ibishoboka byose kugira abo bana barekugwe ikibazo cyanje rero cyari iki none mbega abo bana ko bafunzwe bataraheza umwaka w'ishuri ivyabo bimeze gute bazosaba mu mwaka bazobaduhuza akandi kazo nari mfise karaka mbega abandi bo batararekugwa ivyabo bigeze hehe bo umupfumu vyiga gute bwabwo bazo bwanje
urakoze reka mfate na Patrick ari igitega mwiriwe Patrick
mwiriwe neza
ikibazo cyawe
ikibazo mfise ubwa mbere manje gushimira umutumire kuko yishuye neza avuga ko abo bana bategerezwa guhanwa mu gihe bagiriwe n'amakosha ariko kubera batari bwatohoze neza ngo bamenye ko by'ukuri ari bo babikoze batari bakwiriye guca bafungwa nkaca mbaza tuti none muravye neza dusanga umenga leta nyinshi zo muri Afurika zifata abantu zikabahana zikabahagarika cyangwa zikabafunga mu gihe bataragirwa n'ivyaha none ntako abanyamategeko bofasha kugira ngo mu mategeko imana byaha baze bashiramwe ko mu gihe basanze umuntu yafundwe cyangwa yabanje guhanwa icyaha kitaramwagira ko bo muhindisha itakababara.
Urakoze
ikibazo cyane nari mfise.
Urakoze Patrick. Bwana Nshimirimana wenda ibibazo ubifatanye n'iki cyabajijwe na Eric Nshimirimana avuga ngo bamwe muri abo bana bafunzwe babaga mu bana ba mbere mu ishuri bakaba barinjijwe mu gasho bari hafi kugira ngo bakore examen cyangwa se ikibazo ubu bakaba barekuwe ngo se uburenganzira bwabo bizagenda gute abo bana bafunzwe bari hafi gukora ibizamini.
Murakoze cyane rekanse n'uvunagura kuko nibibazo byiza cyane kandi nanje nkuko bansimiye ndabashimiye cyane kuko iki nicerekana yuko byukuri ari kibazo cha twese si kibazo c'amashirahamwe si kibazo cha leta gusa ni kibazo c'abanyagihugu bose n'abatabangaha mu Burundi kuko ibiba bibaye mu Burundi babishobora kubejo cyangwa hijya hejo mu kindi gihugu cyangwa bikaba byarabaye n'ahandi. Nagire mpere kuri Bernard ari mu Rwanda abaza ati mbega ikibazo cy'abana bobo bahunze baba bariko biga mu rurimi rutaborohereza iki ni kibazo rero gihanitse kuko ni kibazo gifite urufatangane rw'ibindi bituma byinshi harimo bituma bya politike harimo kuko abo bana kuba bari hanze y'igihugu habariho igituma ari naco gituma twebwe ico tugarukira ko ni iki tuvuga ngo ni haba umutekano mu gihugu umurundi wese yisanzure yumve yuko yidegenze abahunze umutekano muke bagaruke mu gihugu kuko n'ubu turabivuga aba bana bahunze ntibazogumara abana bazokura kandi bakuze bazokura babaza bati mbega no kubera iki tutari wacu ni kuki turiko twimico atari iwacu ni kuki turiko tuvuga ikibazo atari iki wacu. Aha rero n'urugohe tuvunira abanyepolitike abajejwe kugera ico kibazo nyabuna bogerageza mu maguru masha abo bana bataramugara cyane mu mitwe bakagaruka mu gihugu bagasubira bakaba mu byabo bagatekana bagatekanirwa bakumva yuko umutekano wabo ukwiye kandi n'abanyepolitike mu mvugo zabo bagagabanya cyangwa bakanaheba Burundi imvugo zica imitima abantu kuko igihugu carabaye mu bibazo n'indi myaka twarabaye mu bibazo ariko abantu dukwiye kwiga ingene tugenda tubana n'ibibazo tubamo kugira ngo ntibidusigire ibikomere bikomeye cyane. Rero aha dusaba abajejwe kugera iki kibazo ko botugarukanira abo bana. Aha nkongera ko wanashaka ko muri aba bana benshi bahunze ni bice birenga 56 ku ijana by'abantu bahunze. Aba bantu ni benshi. Benshi bariko baraheba amashuri niyo bahungiye. Bariko barongogwa hataragereje nibagaruka mu Burundi bahunze ari umwe. Bazogaruka abana babigeme bafise abana babiri babitatu batatu igihugu kigira ikibazo gikomeye cyane cyo gufasha muri recherche de paternité batse babo bana bavuze ibyo byose nibibazo abanyepolitike bacu n'abatwara igihugu bakwiye kwiyumvira bishobotse amahoro akaboneka akwiye umutekano kagaruka injyane zikavaho abana bakagaruka bakaba mu gihugu bagatekanika. Hanyuma Beni yabajije ibijanye n'ama examen cyo kimwe na Eric no ufatanye ibyo bibazo
mu magambo make ugerageza
mu magambo make cyane
kuko dufite benshi kuri telefone
kuko abana batakoze ibibazo ahanagire mvuge ko hari bamwe bakoze ibibazo bimwe bita ropeshaje bakabikora bava no mu gasho kubera ko twari twatabaje tugasaba abajejwe ubutungane yuko byukuri boshira imbere ineza y'abana nko mu Rumonge baremeye yuko abana bava mu gasho bakaza gukora ibibazo nubwo baba babikoze batari muri kondisiyo nziza zibatuma bakora ikibazo neza. Hanyuma batakoze ibibazo nabo ni kibazo tuzosubiramwo mu nyuma kugira ngo tuganire n'abajejwe indero ingene ikibazo cyabo bana bogifata na Nyarijya itariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu umushikiranganzi w'indero yari yasabye yuko ikibazo kijanye n'abo bana bagirizwa gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu kibera zere ku ishuri. Ni ukuvuga babafunze inyuma y'igitarike umushikiranganji yabisabye. Rero twebwe ico tuzogikorera ko kugira ngo ikibazo cy'aba bana bagifate nk'ikibazo special. Hanyuma Patrick niwe yabajije ubwa nyuma avuga yuko leta nyinshi zifunga abantu bataragirwa n'icaha ko by'ukuri abajejwe amategeko bo bikorera ko bakaraba ingene abantu baba bafunzwe atacaha bakoze bahabwa indishyi y'akababaro. Ibyo nagira ndamubwire yuko mu Burundi turi mu bihugu byaba bifite amategeko meza cyane meza cyane, ikibazo kihari ni kuyubahiriza ni kuyakurikiza. Iby'uko umuntu aba yafunzwe bidakurikije amategeko ahabwa indishyi y'akababaro, ibyo birabaho cyane igihe haba herekanywe neza yuko umuntu yafunzwe adakurikije amategeko. Ariko ubwo rwego uyu munsi ntiturarushikira, ubico dusaba gikomeye ni ugusaba yuko abana bagifunzwe bareka ubwo bakaja mu mihana yabo, bakareka kuba traumatize, hanyuma bakagenda bakihanura bagahanura na bagenzi babo, amatohoza akabandanya. Amaze kubandanya niho tuzomenya by'ukuri yuko abo bana hari uwakoze icaha cyangwa atagikoze. Murumva ntitwoza gusimbira kuvyugusaba indishi y'akababaro tutarabona yuko abafunzwe by'ukuri hatoba harimo abakoze ico caha.
Urakoze bwana Nshimirimana. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya Karindwi. Muri kumwe nanjye Edirwema. Umutumirwa wacu uyu munsi ni bwana Jacques Nshimirimana uyobora urunani rw'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'umwana mu Burundi FENADEB. Kuri telefoni kandi turi kumwe na Jean Bosco. Wiriwe neza?
Nabahaye mwiriwe, ndahaye mwiriwe nawe kabara twumviriza bose. Nkongera kandi nka mwiriwe nabo bana baraye bagira ikigongwe cyane cyane n'abashe n'amateka.
Ikibazo cyawe mu masegonda make.
Yego, kana mutumire jewe mba ngaha mu Burundi kandi namwe bwongera ngo niho muba. Mwigeze kuvuga muti nyirabayazana no kuvuga aho abo bana ingorane ziba zavuye. Kumvise ko bimwe bimwe bari bya politiki. Nta kintu mwaba mugiye gukora kugira ngo abana nk'abo baba barasekana imyaka 18 bashobore kureka kuja muri bene ibyo bya politiki na kare ko bizira ku bantu baba bari mu ishuri. Hanyuma muravuze abana, hari umuntu wabajije ikibazo cy'abana bahunze bari mu Rwanda kanka handi. Nta kintu mwaba murakora ngo mushikeyo murabe ko mubahanura ngo batahe, kuko tubona n'abandi bana ibice birenga 50 kuyijana by'abana bigaga aha mu Burundi ariho bari. Nta kuntu mwashikayo nko mu Rwanda kugira ngo mubahanure muhanure n'abo bantu bababwiye muti ni muhunge bashobore kuza ubona umutekano wabo ngaha mu Burundi, abandi bari ngaha ku mashuri hari icyo babaye hari icyo baba. Hama kumbura kanyuma nagira ndakubaze by'ukuri nk'abaserukira abenegihugu cyane cyane abana. Iyo mwiko muravuga ikibazo cy'abana ukibona yuko aha mu Burundi hari ingorane zihari, ati nizihe? Raba umwana acagenda ku byo se yakoze cyangwa agaza ku byo nyina yakoze. Ni ukuvuga umwana, abana bamwe bamwe nk'aha mu Burundi bajana n'ibyumviro by'abantu bakuze, kandi abantu bakuze ni twebwe ni mwebwe. None igihe twatse ko turakora ibyo byumviro bibi twereka abana, nta kuntu ubona ko ari twebwe twa turi babi. Nk'ubu ntubona ko hakwiye ko mukwiye gutohoza abantu baba bataye abo bana mu rudubi bakabaca mu ibyumviro bibi ibihama bagafata. Urakoze.
Urakoze Jean Bosco. Reka dufate na Cedric. Cedric mwiriwe? Ikibazo cyawe?
Jewe nago mfite utuntu dushika nka tubiri ngomba kuvuga. Ubwa mbere nagomba kubanza gukingurukira abo bashinga amateka ko biyumviriye bagasabira ikigongwe abo bana. Ama kigira kabiri nagomba nitumire uyo mutumire amparikikiriye. Urabona ko ari Burundi gwaruka harimo n'abana rufunzwe rwagiye rwahenzwe n'abanyepolitiki bakagomera mu mabarabara babundiye mu mpimba. Nagomba ndamwitumire ashikire izo nzego yabaye inama nshingamateka canke inama nkenguzamateka barabe n'ubwo gwaruka nabo nyene ruri mu gashuvundiye mu mpimba kubera guhendwa n'aba banyepolitike ko nabo babakezurira. Iyo nashaka kuvuga byari ibyo. Murakoze.
Urakoze Cedric. Reka dufate na Felix. Felix mwiriwe neza? Felix mwiriwe?
Mwiriwe.
Ikibazo cyawe?
Mwiriwe neza. Yego cyacu. Eko tosaba uko leta. Leta yoraba prema abana barahenze. Barahenzwe bakabagirira ikigongwe. Ni ukuvuga abanyeshuri bose nabo bose bafashe mu myerekano kuko murabona abana barahendwa bafatira hafi maze uko abana bimita ibyo bakuru bakora cyangwa bavuga ni Burundi bwejo abana ko Burundi bugeze hanyerera usaba yuko izo nzego zobandanya bose bakarekurwa nta mana n'ikinono.
Urakoze cyane, urakoze Felix. Ese bwana Nshimirimana, Cedric na Felix bagarutse ku kibazo cy'abandi bana bashobora kuba bafunze bazira wenda imyerekano yabaye cyangwa se ibindi bibazo, bakavuga ko abo bana nabo mukwiye kubakorera ubuvugizi. Ese mufite imibare y'abana batarageza imyaka 18 bafungiye mu magereza ubu ngubu?
Murakoze cyane kuri iki kibazo cya Cedric na Felix. Nagire ndabahumurize ndababwire yuko abana bose bagirijwe kuba baragiye mu myiyerekano bababariwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi agatanga itegeko yuko atamwana n'umwe yagirizwa kuba yaragiye mu myiyerekano azofungwa. Abana bose bahagaritswe bari abana bagira 317 nta bana bafunzwe bagirizwa kuba baragiye mu myerekano. Abo n'abana barenze imyaka 18 bari muri ubu mugwi Cedric yavuze neza tumugwi ugwaruka. Umugwi ugwaruka rero murabona turiko tuvuga bene ibi tuba turiko tuvuga duvangamwe n'iby'amategeko. Abana bari munsi y'imyaka 18 bahagaritswe bari aba 317 nibo twamenye kandi abantu baradutabaza bakatubwira n'iyi saha no tubwira ati hari umwana ari munsi y'imyaka 18 afunzwe yagiriza bamwagiriza kuba yaragiye mu myerekano twebwe twereka abamufunze tutiraba umukuru w'igihugu yaravuze uko atamwana n'umwe afungwe. Hanyuma aba bari muri umugwi w'ugwaruka ni kibazo by'ukuri murabona iyo mudutumiye tuvuga ko tuba turabahinga cyane bo kwishura ibibazo byose hari ibibazo bibihanitse. Iki ni kibazo kiba kirimo na politiki kuko benshi muri aba bafatwa bararengeje imyaka 18 baba bafite iby'ubutungane bubagiriza kandi benshi hariho abanabyiyemerera. Murumva yuko tutoshobora kuja kuvogera cyangwa twinjire mu bikorwa by'ubutungane ariko ico dusaba gusa nuko abariko baraganira ku kibazo cya politiki mu Burundi. Ico co turagisaba abariko baraganira ku kibazo cya politiki mu Burundi igihe cyose bazoganira batabanje gushira imbere ikibazo cy'ugwaruka rwama rugwa mu mporero n'abana bagwa mu mporero ibyo bazoganira byose amasezerano bazogira yose azomara umwanya rumara inyuma y'imyaka 10 aba bana bazoba bagabo baba mustantere baba bashinga amateka bavuge batajya amasezerano bagize ntibigeze badushiramo ntibigeze bafata nk'ama ikibazo cyacu. Urana twabuze ugwaruka rwinshi hapfuye abajene benshi cyane hafunzwe abajene benshi igihe abariko baraganira mu bya politike batazo bashize imbere iki kibazo cy'abana n'ugwaruka bama bahitanwa n'intureka za politike uko politike n'umukino abawukina bo barazi ingene bawukina. Nkubu mwibaza yuko hari umuntu wo muri opposition ashobora kuja kumanura idrapo y'igihugu ngo ayiturire mwibaza yuko ashobora kuja hari foto y'umukuru w'igihugu kugipanga kuyibarabara ngo ayitabure yereka abantu ngo rabanatawe ifoto y'umukuru w'igihugu mugura abona yuko abana bobo baba ari bintazi babikora kuko uwo mukino wa politike ntawo bazi. Ico rero nta byinshi dufise twokivuga ko turiko tubikurikiranira hafi nk'abandi barundi bose turaba babaza kuganira ibyo baza kuganira turabe yuko baganira birabisha ko canke baganira baraba uburundi bwo mu myaka iri imbere kuko harageze ko abarundi tuvavanura n'injyane zamaze dusubiza inyuma imyaka yose. Hanyuma Jean Bosco yavuze ku bijyanye n'abatuma aba bana ngo twobwira abana bakareka kuja muri politiki nibyo abana bari munsi y'imyaka 18 ntibemerewe kuja mu bikorwa bya politiki cyane ariko nagire mbwire Jean Bosco nta mugambwe n'umwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi nta mugambwe n'umwe muri Afrika azagenda agira amatohoza arabe imigambwe yose ikorera kuri urugwaruka nyene umugambwe utagira urugwaruka nta nameza birumara ucufutangana rero ni pepiniere aba bana mubona nibo baba bariko bategura kugira ngo ufise imyaka 17 uyu munsi cyangwa ufise imyaka 14 mu 2020 azafise imyaka 18 abanyepolitike nabo babishyiramo ubwenge bavuga bati aba turiko turakoresha mu myaka 4 bazaba bageze gutora bafite imyaka 18 bafite uburangamuntu ni umukino wa politiki rero ababana twebwe nta nguvu twoba dufite zo kubabwira ngo bahebe politiki ahubwo tubasaba tuti nibabishire mu bwenge babanze barabico bungukamwe muri uwo mwanya n'ahandi kubegeranya ama meeting abera ku mashure abanyeshuri usanga ari habaserukira imigambwe ku mashure ico ni kibazo kiri ku rwego ruhanitse ariko kandi dusaba tuti politiki zohora ibera hanze y'ishuri ishure haba ahantu umwana aza kwakirira ubumenyi gusa hanyuma yanasabye ngo twoja guhanura nk'abahungiye hanze y'igihugu kubahanura nibaza yuko inyishu mpava ndamwa ntihava kumbure iba inyishu itomoye neza kuri we kuko yakibajije azingira ngo inyishu umuntu yashobora gutanga iyo umuntu ahunze ni decision personnelle aba yafashe ingingo nye kumva ati jewe ndumva ko mbangamiye umutekano wanje ubangamiwe ndahunze igihageze iyo yahungiye kumva tubunda ashobora kumva ko nosubira iyo navuye umutekano wanje uratekanye aragaruka rero kubera ko atari ingingo ifatwa ikivunga ngo abantu bagire inama bavuge ngo jo isazi ibiri twese tuzohungira rimwe hanyuma itariki 15 tugarukire rimwe ni kibazo gitegerezwa kwigirwa ku rwego rwo hejuru ariko iconzi ico nuko igihe umuntu wese abayumva yuko umutekano ubukwiye aragaruka mu gihugu kuko hajya ubuhungiro ntimwibazo ni ikintu ciza benshi bariko bahura n'ibibazo bikomeye cyane indero y'abana ikwiratituka abavyeyi baratakaje ubuzi kandi aba bana bahunze ntibagiye bonyine baba bajanye n'abavyeyi babo nico gituma no mu kugaruka dusaba yuko abavyeyi abana abajejwe intwaro babone yuko bikenewe yuko abarundi bose bagiye hanze y'igihugu bagaruka tukubaka igihugu tukacubaka tubana mu budasa bwacu kandi twemerana ivyo nabana bagakura babibona yuko nabavyeyi bemerana kuko umwana mu gifaransa bavuga ngo c'est le fruit de la société dans laquelle il est grandi umwana ni camwa caho yakuriye no kuvuga niyo bakurira hanze y'uBurundi bazoza ari vyamwa kuko mu Burundi haguma ari wabo bazogaruka bagaruka ari vyamwa byaho bakuriye hanze murakoze
urakoze bwana Jacques Nshimirimana akaba ayobora urunani rw'amashirahamwe aharanira uburenganzira bw'umwana mu Burundi FENADEB kuri telefone reka dufata abandi batatu abantu batatu banyuma kuko ayo minota dusigaranye ni mike cyane reka dufate Kwizera wiriwe neza Kwizera uranyuma
oh
ikibazo cyawe
turabumva gose ikambere dewe nagomba gushimira leta kwijyangira arayifashe igafungura abana bo mu Rumonge
ikibazo cyawe
ajyamabi wajye abana bari ko barakora kuva atangura ikibazo sindagishaka ko bwambere bande gutanga intererano
ntago dufite umwanya uhagije bwana Kwizera yes
abwo mufise
bazi ikibazo cyawe dusigaranye iminota itarenze 5 Kwizera ndabona afata umwanya munini cyane kugira ngo abaze ikibazo kereka dufate Gilbert mwiriwe
yego ndabumva ni Thomas Kamirindi
ikibazo cyawe
yego ikibazo cyawe na NCC bo genu kuri nagambaze ngutabaza tube nagambaza ati mbe ko abana ariko bakoreshwa muri ibintu turi mu hano mu gihugu cyacu basanga ko basobanura amafoto y'umukuru w'igihugu ahari no munsi hoba hariho amategeko azobahana abo bantu ariko barabacuma nyimba rero mabo babahari ababakiye ni cyaje kintu gihari kiboneka kigaragaza neza ko abana baba barabacumye bizabishaka aba batumye rero boraba ababacumye bakaraba ingene bashaka umuntu w'ubutungane bavuga ingene bakoresha abana kandi aribo bari bakwiye gukora iyo politiki yabo ikibazo cyanjye cyari bica
urakoze Gilbert reka dufate na Steve ari mu bwiza mwiriwe neza Steve uranyuva
mwiriwe ego ni mare kujya Amerika
ego ikibazo cyawe
nagomba isinzi nagomba kutuma nk'abantu badoshikira ubwo gwaruka bavuga ati gwa gwarona nifatwe mukuru w'igihugu
babashikire babahanure bareke kuza barishinda abanyepolitike kubera barabahenda ariko ntu babahenda bakaza barabahenda bakaza kubakurikirana babategeka ibyo baje kugira bakonona ibintu kandi imbere yaho babigira batabaje imbere ngo babatangure babahakarure igihe bazohora babahenda ngo bagire ibigire ibi barazohora babaje imbere babereka ati tangurira ha batangurira hama nabo babone kubigira bake uza baraduhenda twebwaruka.
Urakoze Steve. Bwana Jacques Nshimirimana, nta mwanya munini dusigaranye ariko ndibaza ko ikibazo cya Gilbert wigeze kugisubiza icyo ko hakwiye amatohoza kugira ngo bamenye abakoze ibyo byaha n'ababatumye, hanyuma Steve nawe atanze intererano. Mu gusoza kino kiganiro, ejo hazaza mwifuriza abana b'u Burundi nkamwe muharanira uburenganzira bw'umwana ni hehe?
Ejo hazaza twifuriza abana b'u Burundi ni ukubona abana b'u Burundi bubahana hagati yabo, abana bubaha abakurira, abana bubaha ababyeyi, abana bubaha inzego, abana bubaha barongozi, bubaha barezi, abana bashima inyigisho baba ariko bararonka, hanyuma bagashikiriza icyiyumviro baba bafite, babona yuko tushobora kubaka ishure ryabo, tushobora kubaka societe barimo, tushobora kubaka kake barimo. Ejo hazoza twipfuriza abana b'u Burundi nuko bazoba abazokosora amakosa menshi cyane yagiye akogwa n'abantu bitwa ko bari incabwenge, bitwa ko bari bakuze, bama bajyana bafatana mu izosi babikwegeramo abana mu gihe ababo baba babakingiye baba babashize ku ruhande. Ejo hazoza twifuriza abana b'u Burundi ni abana bakura bafite mu gifaransa cyo nokwita esprit de tolerance, bakumva yuko bakwiye kubana nabo badasangiye ibyiyumviro, nabo badahuje intara canke ibyo ari byo byose byoshobora kubatandukanya. Niho twifuriza abana b'Abarundi gucyo tugashikira igihugu Imana yo mwijuru yasezeraniye Abarundi igihugu kibamwo amata n'ubuki. Murakoze.
Mufite icyizere?
Turabyizeye cyane kandi bizoshoboka.
Bwana Jacques Nshimirimana, mbere yuko wenda dusoza, hari ingingo wigeze kugarukaho ivuga ngo politike bakwiye kuzikura mu mashuri. Icyo kintu murakora iki nk'abantu baharanira uburenganzira bw'umwana kugira ngo kigerweho?
Turazi yuko ari ikibazo kitoroshe cyane kugira ngo tuze tugeraho politike ivanwa mu mashuri, ariko tuzogerageza. Ni processus twaratanguye, turabisaba, tuributsa, twama dutangura dukoma amashyi kugera igihe bifata umwanya mugabo ababijejwe bakatwumva. Hazogera igihe abarongozi bonye n'ubwabo bemerewe gufata ingingo zangaja igihugu cy'u Burundi, bafata ingingo yuko ata politike izosubira kubera ku mashuri, bafata ingingo yuko atabana usanga ariko barajyana mu ishuri ngo yiranze yicaye ko mu mugambo uyu nguriye yicaye ko mu mugambo uri, bafata ingingo yuko ata propaganda zisubira kubera ku mashuri, bimwe byo kujana abana gutamba mu mapropaganda bakabambika imyambaro y'umugambwe batazi n'ibyo barimo. Ejo canke hirya y'ejo abahigana nabo bagasanga umwana yambaye umupira bakamwica bavuga ngo nawe wari umunywanyi w'uriya mugambo. Murumva ivyo byose ni bimwe byo kwexpose abana bataba bazi ico bariko barazira. Rero turizera yuko hazogera igihe ivyo byose bigahagarara, bishobora gufata umwanya ariko ntituzodende bukigo.
Jacques Nshimirimana, umuyobozi w'urunani rw'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'umwana mu Burundi FENADEB, nagira ngo ngushimire cyane akanya wahaye radio Ijwi rya Amerika.
Najewe ndabashimiye cyane ku mwanya mwaduhaye, nkashimira n'abatelefonye bose n'abatwumvirije kugira ngo dushobore guhanahana ibyiyumviro bifasha iki gihugu cy'u Burundi, bifasha aka karere, bifasha Afrika yose, bigafasha isi yose. Murakoze.
Urakoze nawe. Nanjye nshimire abagize uruhare muri kino kiganiro, cyane cyane mwebwe nshuti zacu muhamagara mugatanga ibitekerezo. Nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, nshimire na Inosa Kimenyi wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro. Muri studio ya karindwi i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika. Ciao ciao.